aya makuru tuba twararonse mu bushikanganje bujeje ngendanwa n'ubundi makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikanganje bw'ingendanwa n'amakungu.
Iyo muvuze ngo amakuru mwarayaronse ariko ntimwoshoka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira, mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe?
Na makuru ariko aravugwa ahantu hose, twaramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cyigenga, ntidushobora kuyisubirako. Turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita suverenite za notre pays, turayubahiriza. Donc ubu twarayironse ariko twataragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba iby'amatohoza. Mugabo ntitwavuga byo kuri ngingo nayo twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo?
Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashyize uko bivugana bigahabwa abiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarose. Navuga nti uretse ko bariko baranayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganje biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene, mu buryo navuga nti officiel niko nabwita amakuru twarashatse kumenyesha.
Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko baratohoza, no kuvuga ko bakimutaravyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze, ariko Afrika y'Epfo yarabibamenyesheje? Ariko abo Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute ga Madamson?
Ushiki ubu nta gitigiri cumi hariko twovuga tabo barundi birukanye turaharonka, ico gituma tuvuga tuti ngo tubangira gatoya bakaduhumwanya kosha kugira amatohoza by'ukuri ko twaronka n'igitigiri yacu.
Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusange ko ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira, ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo?
Yego cyane, amakuru twayarutse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe.
Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari? Hari abamaze gutahuka, ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka, bitegekanijwe ko bo batahuka ryari?
Uko biri kose, iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga, baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura.
Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamijwe kugira iki? N'imbabazi babamaze kubirukana
ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, natwe twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri cyaha abarundi bagirijwe nimba aricyo, hanyuma kugira ngo abarugendwa baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe kuzindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza.
Icyo kibazo n'ubwa mbere mukimenye, ni ikibazo gisa nk'icatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse?
Yego cyane, ku byonzi byewe imirambo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo nk'icyo nari bwige numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo icyo bamamenyesha batwumviriza ni uko mu gihe byaba byarashitse by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagigwa, tugasanga by'ukuri abakora mu serivisi z'u Burundi barakoze icyo cyaha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yurinzu n'abantu nk'abandi, nabo baba bakora mu serivisi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu.
Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi, ariko ibyaha bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira, nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazo barungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata cyo gutanga amaviza, bakora mu gisata cyane.
Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko tuma tugira amatohoza uko biri kose amakuru akwiye.
Madame Sonia Niyubahwe, muvugire ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, tubashimire kuri kano kanya muhaje ry'Amerika.
Urakoze cyane.